ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Miliyoni neza nshuti mwese turi kumwe kuri munsi wa kabiri tariki 3 y'ukwezi kwa kane mwaka 2018 muri kumwe na Frederic Undikije.
Mugeze muzirikane ko mufise uruhara ntangere mwitunganywa birangurwa by'imigambi itandukanye yaba irabugwaruka cyangwa iraba igihugu muri rusange.
Uyo ni Perezida Pierre Nkurunziza igihe yariko arugurura ihuriro ry'ugwaruka rw'Uburundi mu gisagara cya Gitega. Inkuru kimwe n'inkuru yerekeye abarundi bayoboka inyigisho z'umwigemeze biya babandanya guhunguka bavuye mu makampi impunzi mu gihugu cy'u Rwanda, hamwe n'inkuru yerekeye abantu barokowe bari baguye ku inkombe y'umusozi igihe bariko baracukura ubutare. Turazigaruka ku mukanya kari imbere. Kuri uno munsi wa kabiri umukuru w'igihugu cy'u Burundi Pierre Nkurunziza yoguruye icese ihuriro kaminuza y'ugwaruka rw'u Burundi, ihuriro rizomara iminsi ibiri mu gisara cya Gitega. Urwo rwaruka rungana n'amajana 50 rwaserukiye amakomine yose mu Burundi, ruzohabwa inyigisho zitandukanye zo kwiteza imbere no gukunda igihugu. Iryo huriro rigize gatatu kuva umukuru w'igihugu atanguje ihuriro nk'iryo mu mwaka wa 2016, aho yamenyesheje ko rizohora riba uko umwaka utashe. Ni inkuru y'umumenyesha bakuru w'ijwi rya Amerika Fidele Nsabimana ari igitega mu Burundi.
Iryo koraniro kaminuza ry'ugwaruka ryabaye ku kivugo kigira giti tuzirikane igihugu n'uruhara rw'ugwaruka mu guteza imbere kazoza igihugu cacu. Ugwaruka rungana n'amajana 50 rwaserukiye amakomine yose agize igihugu cy'u Burundi rwari rwahuriye mu gisagara cya Gitega mu nyubako z'ishuri ryisumbuye ryigisha iby'ubuvuzi. Uretse abajeje umutekano begereye umukuru w'igihugu, nta muntu n'umwe wundi yari ari kuriyo kwinjiza telefone ngendanwa, amarori, amasaha yo ku maboko cyangwa imashini mudasobwa. Mu kuguru iryo koraniro kaminuza, umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza yari yaherekejwe n'abashikiranganji batandukanye ba leta yiwe, abaguramatari barongoye intara zitandukanye n'izindi ndongozi. Jean Bosco Hitimana, umushikiranganji w'ugwaruka inkino n'imico kama mu Burundi, niwe yatanguye avuga intumbero y'iryo koraniro kaminuza.
Intumbero y'iryo koraniro ni ukuba akadukiza ugwaruka ko guhana ahantu ivumviro mu nzira irashe yotuma ruba koko umushinga w'iterambere ry'igihugu cyacu. Nicyo gituma leta y'u Burundi yashyizeho ubuyobozi bujejwe guteza imbere amashyirahamwe y'ugwaruka buri mu mushikiranganji w'ugwaruka inkino n'imico kama, kugira ngo bafashe kungurana ubwenge muri hamwe, mumenye rero ko umushikiranganji w'ugwaruka imico n'inkino ari rwanyu mu bugendere. Abakozi bakuru babwo bari ngaha barabyumva, bazobakira mwezi muhanahana ibyumviro byubaka bikongera bikabateza imbere.
Umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza niwe yaciye uguru icese iryo koraniro. Mu ijambo ryiwe, Perezida Nkurunziza yabwiye ugwaruka ko ari rwo rukwiye gushira mu minwe kazoza kabwo.
Mwibuke ko atawuheka utisimbiza, ko mbere n'Imana ifasha uyifashije. Muheze muzirikane ko mufise uruhara ntangere mwitunganywa birangurwa by'imigambi itandukanye yaba iraba ugwaruka cyangwa iraba igihugu muri rusange. Ubashakira ineza suja azoza kubatesha amashuri no kubaroha muri ntazi cyane mu buhumbu, ni yabona ujye azoza abigisha gukunda igikorwa, akabereka ingene mu kwiteza imbere, akabigisha imibano myiza, akababibutsa ko muri bene mugabo umwe bene Burundi.
Perezida Nkurunziza yamenyesheje kugwaruka mu Burundi rurenga ibice 60%, kandi kubwo bwinshi bwabo bushobora kuba akajyo k'iterambere w'igihugu.
Dufatiye ku biharuro dufise, dusanga ugwaruka rufise imyaka iri munsi ya 25, rungana n'ibice 66%. Nk'uko ishyirahamwe ry'ibihugu bigize ubumwe bwa Afurika ryabisabye mu ihangiro iyerekwa mu mwaka wa 2030, icyo gitigiri aho kugifata nk'ingorane tugifate nyabuna mu guteza akaryo mu guteza imbere ibihugu byacu.
Perezida Nkurunziza yamagariye kandi ugwaruka kwitabira amatora yimirije, agira ko agamisha abantu bose borota bakoresha ugwaruka mu ntumbero atari nziza.
Tubahamagariye kandi kwifatanya n'abandi Barundi mu gikorwa cy'iteka cyo kwerekana aho muhagaze ku minyanya y'ubwizwa shingiro y'igihugu cyacu. Turamenyesheje ko tutazokwihanganira uwo wese, yaba Umurundi cyangwa umunyamahanga, afise intumbero yo gucuvya no kuyovya ugwaruka bw'u Burundi. Turazirikana ko izija guhona zihera mu ruhongore. Tuzirikane igihugu n'uruhara rw'ugwaruka mu gutegura kazoza keza k'igihugu cyacu
amajambo yo kugurura icese jokoraniro kaminuza arangiye abanyamakuru basabwe ukinjura tano mwasigaye inyuma imbere y'uko ivyigwa nyezi na bitangura ivyigwa vyatanzwe imbere y'umutaga w'uno munsi vyatanzwe na Jean Claude Karegwa umuvugizi w'umukuru w'igihugu hakurikira icigwa cyatanzwe na president Petero Nkurunziza iminyuma y'ivyo vyigwa tano mwemeye kugira ica bw'abanyamakuru bari barindiriye hanze kubijanye n'ivyigwa vyatanzwe kuri ugo rwaruka biteganije ko ibikorwa by'iryo koraniro bizohera ku munsi wejo wa gatatu ni mu gihe mu myaka ibiri heze iryo koraniro kaminuza ryahora ari marindwi igitega Fidele na Tony Sabimana ku bw'ijwi rya Amerika
urakoze Fidele abayoboke b'inyigisho zo mwigemeze bya ngenda ku mana amajana 517 baratahutse kuri uyu wa mbere bacikuru bibe rwa Kanyaru muri komine Busiga intara ya Ngozi bavuga ko banse kwiyandikisha mu buryo bugezwe ko bakanavuga ko banse kwinjizwa mu mirwi irwana bamenyesha ku ico kirego batari kukivuga mu Rwanda kumvu z'umutekano ni inkuru y'umumenyesha bakuru w'ijwi rya Amerika Jean Bosco ndarurinze ari Ingozi mu Burundi
Abayoboke baze biyangenda ku mana amajana 517 batahutse kuri uyu wa mbere bashitse mu masaha yo mu gitondo nk'igihe cy'isaha 2 n'igice bagize urugendo rw'ibirometero 5 uva ku mupaka gushika ku ishure rito yajya mpara mirundi muri komine ya Busiga muri ico kibanza niho bacumbikiwe mu kurindira ko intara baturukamo ziza kubatora icyatumye bava i Kongo nico cyatumye bahitamo kuva mu Rwanda bagataye wabo nko babandanya babivuga
hariho ivyo kutwandika bakoresheje no buhinga bw'ikoranabuhanga bwabo bugeze kure cyane tutigeze tunasobanukirwa
ku bisanzwe tugeze mu Rwanda twibwe tukiri ni kamanyora hari kintu bashe bari bazi yuko tutemera arijisirema biometriki
hari n'ikindi cyavuzwe kuva ku munsi w'Imana nabari bacumbikiwe mu Bugesera n'ubu kigaruka ku gihugu cy'u Rwanda
baraza bagaca mu bantu kumva ko bari ko baravuga amajambo y'ukurondera imisore ngo bayijane kuyihakazi ka gisirikare natwe tukaba tuzi uko atamurundi aje gukora mu gisirikare cy'u Rwanda twaje twibaza yuko bashaka kujana abantu kubakoresha mu ishamba hama base bakora imigambi idatomoye
abatahutse kuri uyu wa mbere bavuye mu ikambi ya Nyanza batahukiye rimwe n'abavuye mu ikambi ya Nyarushishi bavuye mu makambi abiri vyavugwa ko acumbikiye imisore n'inkumi ikibasha yacaguye mu bandi vyaranaboneka ko mu baciye ku Kanyaru harimo ugwaruka ariko harabonekamwo abakuze n'abana nabagije iyo misore igituma ikirego cyo kubashwaburira mu bagwanyi kitigeze cyumvikana bakiri iyo bahora
oya biragoye gusohora ibintu bivugira ahantu ngari muri ico gihugu nyine n'umenye ngene ishora guhinduka ibintu biragoye byabaye byiza yuko umuntu avyihoreye kugira ngo avemo kwega kiri hariya byagava bizana isura mbi batugeze na twaguza kubishikiriza kwa iyo ngwana nyamukuru yabaye
uyu avuga ko ico kirego gifatiye ku makenga
namakenga kubera uko kuntu batandukanya abantu kandi nibaze neza yuko ntawe bo baratumbereye muri abo barakivuza ati tugutware mu bagwanyi gusa ahantu iyo habaye urumva ivyaho
nabavuga ko banse kwakira izo nyigisho za gisirikare aho bakiriwe mu bajeje intwaro basa n'abatarashira amakenga uyu ni Anicet Ndayizeye buramatari w'intara ya Kayanza aho yariko yakira abo mu ntara yiwe kuri uyu wa mbere
hahagira muri mwebwe uwo bayumvira n'umusegonda n'umwe guhungabanya umutekano kubera amajambo y'abakuye yo hakurya kubera ibyo bayatumwe twagiye twabwiye ko mu Kayanza mu gihugu igihugu kiraririwe
n'abakiriwe ku mupaka wa Kanyaru basabwa na buramatari w'intara ya Ngozi ya Rubere Nduwimana gutekana iyo bazoshikira
cyo twabasaba rero nuko bashitse icya mbere nuko botekana icya kabiri bagakorana n'abajeje intwaro kugira ngo kumbure ntagire ugira ikibazo kishangwa kiriya nico cyane twabasaba gutekana
barashima ko bakiriwe mu mutekano ariko hari icyifuzo kimwe basaba babona ko cyobafasha gutekana ku mutima
je kabisa nk'ubu numva nawe yisaba ati mumfashije nkacangenda nk'ibuzinde nkamara nk'indwi nka zibiri imbyanyeho nsenga kugira ngo nshimire Imana kubera ko nsubiye kugaruka mu gihugu baba bangiriye neza cyane
iyo ndeka yere nk'iyo ndwi imwe na jewe akandeka nkaryama neza gatoyi nkaruhuka kuri uwo musozi nkashimira Imana kuko niho naho twapfuye nsubire ndana ndaharabe hoho
nabaje uyu mwigeme n'imbata atari banga aho inararibonye mu kwemera kwabo ze byangenda ku mana yo bari
icyo kibazo ku bwanje ntanyishu ndagifite kuko sinza hanta
tubamenyeshe ko abajeje intwaro n'umutekano mu ntara ya Kayanza bamaze kumenyesha ko biteguriye guhangana n'uwo wese yosubira kuja gusengera mu kibanza cya Businde cyugawe na leta yamara baba bakingozi cyanke mu Kirundo bavuga ko batadoka ku kwemera kwabo bati hakutakaza umutima wotakaza umubiri ingozi uburaruko bw'u Burundi Jean-Bosco Ndarurinze ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika amakuru mu munota umwe. Na makuru ya video kuri telefone igendanwa.
Nayabona nte
biroroshye cyane. Ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikishe.
Aho naba ndi hose se?
Nibyo rwose. Kuri telefone yawe kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu. Ni video y'umunota umwe gusa y'inkuru nyamukuru zo muri Afrika.
Mu masegonda 60.
Yego, nta handi wayakura uretse ku ijwi rya Amerika.
Tubibutse inshuti mwese ko muri kamara bandanya kumviriza iradiyo ijwi ya Amerika dukubite mu Rwanda aho abantu bane barokowe inyuma iminsi ine bari bamaze baraguye ko n'inkombe aho bari koracukura amabuye y'agaciro mu karere ka Rwamagana. Ni inkuru yo mu menshi makuru y'ijwi rya Amerika asumta akabuye ari i Kigali mu Rwanda.
Mana ufite ukuntu ubigenza bikemera ufite ukuntu ugenza
wageze mu kagari ka Ntunga mu gitondo yari kwibaza ko ageze mu rusengero kubera indirimbo zimbaza Imana zabumvikanaga. Nyamara n'abaturage bari mu byishimo nyuma yo kubona abagenzi babo bari baragwiriwe n'ikirombe bavuye mu butaka ari bazima. Hari hashize amajoro atatu abaturage bo mu kagari ka Ntunga barara ku birombe bategereje ko abagenzi babo bane bari baragwiriwe n'ikirombe bakongera kubabona bagihumeka umwuka w'abazima. Abasanzwe bakora mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro basaga 200 bari bahagaritse akazi kabo kuva ku gatandatu bashakisha abagenzi babo. Ni umurimo bemeza kutaboroheye
kwa gatandatu noneho gutangira ubwo tubasibura byari ahantu hagoranye cyane ariko bakoreshaga ingufu zikomeye kugira ngo tubakure.
Ubu mwari mugifite icyizere muri iyi minsi twese mumaze hano
yadufite icyizere kuko twagiyemo kubasibura bagakomanga gutya tukabumva twumvikana bakomanga ariko baraho tutareba nta numwe kubageraho.
Bakomanga gahehe mu butaka
mu imbere niho bakomangaga
mwese mwumvaga ko bariho byo
ryo mwumvaga ko bariho twakomanekanaga bahoraga tukumara twakumva twakurikira tubumva. Turanezerewe cyane ko bagutegereza abantu iminsi itatu batajya batanywa ahantu nta mwuka ukaba ubabonye bakiri bazima.
Twajyagamo bamwe ibyiciro bakavamo abandi bakajyamo
nk'ubundi ibyishimo bikomeye saa
tatu z'ijoro
wagiyemo saa tatu z'ijoro warayemo
babone ubwo mvuyemo.
Kumenya wabagwiriwe n'ikirombe baherereye byagizwe mu ruhare n'uwabashije kurokoka ku munsi wa mbere niwe wabashije kwereka abacukuraga aho bagenzi be barengeye.
Twari kumwe mbona gitanze sinye yo gushaka kugwa mbandirutse ndasohoka noneho bo bagira uruhande rumwe kugira ngo bya bindi bimanuka bitabagwira. Nanjye nsohotse bahita bankora kwa muganga nyine nagize ikibazo bukeye ndagaruka nagiye ariko wa gatandatu ku cyumweru ndaza ubwo nje hanyuma njya kureba bagenzi banjye aho base barangira aho baba baherereye kuko nari mvuyeyo mpasi uruhande barimo n'injye wari uru erega ni impanuka isanzwe ntabwo ari ukuvuga ngo ni habi nta hantu umuntu agenda ahagaze nta kibazo.
Barimo ni nko muri metero zingahe?
Nko muri metero nk'ijana 150 wenda urutambike.
Imbyino indirimbo ndetse n'amarira cyane cyane ku babyeyi nibyo byumvikanaga mu kagari ka Ntunga. Ababyeyi bati n'abatazi Imana bayimenyera Intunga.
Turishimye cyane tubikesha Imana n'ubufatanye twagize abaturage n'abayobozi. Bahoraga ku misozi n'uwaryamaga ntiyatsinziraga. Turarushaho kumenya Imana, imbaraga z'Imana aho umuntu amaze iminsi ingahe ikuzimu atwikiriwe n'ubutaka ku mbaraga z'Imana yarabakikiye.
umuyobozi w'akarere ka Rwamagana bwana Mbonye Muvunyira Jabo yabwira Radijwi rya Amerika ko abaturage bagerageje gutabara ariko bigeza kugaragara ko bikomeye biba ngombwa kwitabaza abafite ubumenyi mu by'ubucukuzi.
Abantu bakomeje kurwana n'itaka byataka ariko batiyura kuyoba komeze yanzira bagere kuri babandi itaka rikamanuka ari byinshi bakomeza itaka rimanuka ari byinshi tubona kwiyonzira y'itaka itari buzashoboke kuri tiyura kuko twaratiyuraga hakaza byinshi kurushaho. Ubwo nibwo twicaye tujya inama ati rero igishoboka ubu ni uko abantu ba crossing ntibakomeze yanzira nyabagendwa nk'uko umuhanda waba ufunze none ukanyura iruhande kugira ngo uzagere kuri babantu. Nibyo byakozwe rero.
Abavanywe mu birombo uko ari bane harimo abanyarwanda batatu n'umuzungu umwe wari wagiye kubatabara nawe bikamugwaho. Uko ari bane bahise bajyanwa mu bitaro bya Rwamagana. Muganga Muhire Philibert umuyobozi w'ibitaro bya Rwamagana yemeza ko ubuzima bw'abavanywe mu butaka bumeze neza.
Icyo twabashije kubaha cyambere ni isukari cyangwa se serumu izo nizo bariho. Hanyuma ibindi ubwo turaza kureba ibizamini dushobora kubafatira bijyanye n'indwara zandura tubacishe mu byuma turebe niba nta ho ibyo ibyabagwiriye byabahungabanyijeho. Hanyuma ubundi turaza kumenya neza niba ari ngombwa yuko tubamarana iminsi kuko turabona yuko bishobora gusaba yuko nko ku munsi w'ejo bazaba banavuye no mu bitaro.
Ibi birombe by'amabuye y'agaciro bikodeshwa na kompanyi yo muri Afurika y'Epfo bari bamaze imyaka bacukura gasegereti muri aka gace ariko bemeza ko aribwo bwa mbere bahuye n'impanuka nk'iyi. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, mu karere ka Rwamagana mu ntara y'Iburasirazuba.
Urakoze Yasumta, tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe nabandanya kumviriza iradio Ijwi rya Amerika risamanira i Washington DC mu kirundira mu Kinyarwanda. Kuba Burundi butakiri muri agowango suruhombo muri iki gihe ariko muri kazoza ngo bishobora kuba uruhombo nk'uko bitangazwa n'umufasoni Makurata Nsengiyumva. Makurata Nsengiyumva n'umunyamabanga nshingwabikorwa mu ishyirahamwe ry'abakenyezi babagwiriza tunga mu Burundi AFAB. Hari mu kiganiro muri sanga mu kanya gaheze na Thomas Kamirindi tubatega amatwi.
Kubera ingorane zitandukanye ayo mahigwe y'ukuja muri Agoa twebwe ngaha mu Burundi ntitwabishikiriye twarabihombyemo cyane kubera imvo zitandukanye kubera uko nyene abakenyezi usanga hari imitahe mito hakaba n'izindi ngorane nyene ziba zihari bikigoye ko abantu bakorana nubwo tuguma tubihimiriza. No kuvuga rero yuko ayo mahigwe yaduciye mu ntoki.
Mu yandi magambo ejo bundi President Obama avuze ngo u Burundi ntabwo bukiri muri Agoa mu by'ukuri ntacyo mwahombye.
Twaragihombye cyane kubera nubwo tutari bwa ngirayo mahigwe y'ugushorera muri Amerika twakora tuje imbere ngo tuze dushikire natwe gushora ibintu muri Amerika.
Ndayisenga we
sabwe
ufite akabazo cyangwa icyumviro?
Ufite akabazo n'icyumviro?
Yego.
Bo akabazo kanje ka mbere nagira ndakabaze uwo mutumire mbega iyo bishitse tukajya tumva ngo umukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo yakuruye igihugu kanaka muri Agoa. Icyo gihugu cyanye abadandaza ba muri icyo gihugu ubwa mbere bahombiki?
Yereka hita gusubiza.
Yego, arakoze ku kibazo ciwe. Ntawovuga yuko kubona u Burundi bwaravuye muri Agoa tobara gahombo nubwo ata mahigwe menshi twari twararonse gushora ibintu muri Amerika ariko byari kuba ibintu byiza cyane iyo tubishobora. Ubu rero ko twavuyemo koko na gahombo hanyuma aya yandi masoko yo muri Afrika duhereye aka karere turimo no muri Afrika yose nkajya amasezerano naho bitanga ibyishimo ko twumva yuko ibihugu byo muri Afrika byoshoreranira bigakorana mu rudandazwa rugatera imbere. Ariko n'ubundi ku mudandaza byama bifise akamaro ko abafise ashorera akidoraguza agashobora kwidoraguza yagukiwe ataho yimiriwe abashoboye gushora ibyo bashora bakabishora muri Amerika abandi bakabishora muri Afrika. Ayo abari amahigwe nyine niko ubu ko turi muri mondialization. Iyo umuntu rero ashoboye kuronka amasoko hirya no hino akazari doraguza nawe biramuha agaciro bigaha agaciro nibidanda twabyiwe mbere agiye no gushora hanze arashobora no kubona nibindi kumbure akiga ubwenge akamenya nk'ingene yo shira karusho ku bidanda twabyiwe kuko iminsi yose y'umuntu ashobora gushika mu kindi gihugu mu kandi karere azana ubwenge ubwo bwenge rero ukamutuma atera imbere mu rudandazwa rwiwe bikamutuma yiyumvira n'ibindi yodandaza agashora mu bindi bihugu
n'igihugu cye kandi kirahungukira kubera ko iyo umugwiza tunga yungutse atanga imisoro amahoro amatagisi mbese
ego cyane ni byinshi umugwiza tunga umuryango wiwe urunguka igihugu kikunguka ni byinshi cyane kandi aronka n'amahera y'agaciro agatanga amakori igihugu kikunguka kigashobora kuronka uburyo bwo gukoresha kugire rugire inyubako rusange ibintu bifasha igihugu nta kurugero rwose hariho inyungu iboneka
ijwi rya Amerika kuri telefone kandi dufite uwandinze uwandinze we
Karame
ufite akabazo cyangwa igitekerezo
ngiye mfite igitekerezo kuko ibibazo na yindi bubaze numvise umutumirwa yabikomoje yabisubije neza ndanamushimira ngiye nitwa uwandinze Gabendi mu Rwanda noneho rero ku gitekerezo mfite nagerageje gukurikirana abahanga benshi bagiye basobanura kuri by'amasezerano ya AGOA Amerika ifatanyemo Afurika numvise benshi bavuga ko Afurika nta nyungu nyinshi bigiramo kuko itagira ibintu byinshi yohereza muri Amerika ahubwo Amerika ariyo ifitemo inyungu nyinshi ariko njyewe nkaho mbona impamvu Afurika wenda igiramo n'igihombo ari uko gukora ubucuruzi hagati yayo nayo ubwayo ari ikibazo bitewe n'impamvu zinyuranye zirimo impamvu z'umutekano amakimbirane mu bihugu binyuranye muri Afurika tugenda twumva ibibazo byo kuba nta mashanyarazi ahagije ibibazo byo kuba nta bugenderanire ndetse hakaba n'ikibazo cy'uko nta mashanyarazi nta magare moshi ibyo bintu byose rero nkaba nifuza ngiye n'igitekerezo ndimo ntanga nkaba nifuza ko mbere y'uko muziko i Kigali habera inama ya Afurika yunze ubumwe yavuga ku bintu by'ubuhahirane muri Afurika ndetse no kugira ngo Afurika ikorane ubucuruzi nk'umugabane ndetse bashyize hamwe ngiye nkifuza ni mbere y'uko ari amasezerano ashyirwa mu bikorwa bakabanje bakemura ibibazo by'umutekano n'amakimbiranire bagashyira imbere ubuhahirane bakongera amashanyarazi muri Afurika bagahanga imirimo muri Afurika ndetse muri Amerika yifuza ko Abanyafurika bakwambara imyenda ya cyangwa ukazana izo nganda z'Abanyamerika zikaza gukora muri Afurika zigaha abantu b'Abanyafurika akazi muri rusange Afurika aho kugira noneho ngo usange yambaye imyenda ya cyangwa aho wenda ikazajya itanga imisoro binyuze muri izo nganda n'ibiki wenda n'abo Banyamerika nabo bakagenda bavanamo inyungu zabo murakoze dukunda ibiganiro by'ibihugu bya Amerika
ye uwandinze we nawe urakoze
murakoze cyane turabakunze
madame Makurata Sengiyumva kuri ibyo byiyumviro bya uwandinze hari icyo mwabivugaho
eko anapfutse neza cyane biri mu byo namye mvuga ko intambamyi zituma abantu badatera imbere cyane ngo baje ku rugero baba bifuje yapfutse ibyo bintu by'amatara nabyo biri mu bituma abantu bakora ibintu bakeneye amakara amatara nko nkaha mu Burundi badakora nk'uko bagomba hanyuma ikindi novuga nuko yaba Afrika cyangwa n'u Burundi nyine buri muri Afrika nibaza ko ari kuraba gukorera ku masezerano nabo ayo masezerano bakaraba ingene yobagirira akamaro gusumba bagashyiramo ibintu nabo byobafasha muri ayo masezerano ku buryo Amerika nimba igomba gukorana n'ibihugu byo muri Afrika ikaba nka Amerika ikunguka mugabo Abanyafurika nabo bakunguka icyo no kwita mu Gifaransa partenariat ganya ganya rero birakenewe yuko imbere yo gusinya amasezerano babanza kuyiga neza abantu bakaraba akarusho bakuramo.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Kuri telefone turi kumwe na Niyokindi. Niyokindi we?
Niwe namwe ku Ijwi rya Amerika.
Yego yego, icyumviro cyawe cyangwa ikibazo?
Yewe icyo natangira kuvuga ni uko nta ufatiye kuri iryo shyirahamwe ryago bavuga mu isanzwe jese nshobora kuribaza yuko ayo masezerano yoba ashobora gusinywa ata nyungu ishobora kuboneka haba muri abo bagwiza tunga b'Uburundi canke n'Abanyamerika hose niyaza yuko bayasinya bayize neza nk'uko hamwe n'abandi bagiye barabivuga. Ariko jewe rero kuri icyo kijyanye nayo nigishyira mu gihago notangura kuvuga ko kubera yuko bavuga yuko kugira ngo aya masezerano ya AGOA agire icyo afashije haba ku Burundi cyanke ibindi bihugu bya Afurika ariko bafise ibyo bashorera muri Amerika. Tukaba tubona yuko nko mu bihugu bimwe bimwe mu gihe igihugu cyose kiba gikorewe ukwacyo utusanga bagira iyo ntambamyo yo kugira ibyo bashoye bibe byinshi. Ariko naca mvuga yuko nk'aya masezerano yabereye mu Rwanda muri ukwezi kwa gatatu hamwe ibihugu byose nk'akarere nk'u Burundi ntarasinywa, naho twibaza yuko ashobora gusinywa nk'uko babivuze ntashobora gusinywa umwanya uwo ari wo wose. Ariko nibaza yuko mu gihe bo yasinya amasezerano ibihugu bya Afurika bigakorera hamwe by'asoko rusange ya Afurika igakorwa bikagenda neza, twibaza yuko n'ibyo boshora byoca biboneka kumbure ugasanga ayo masezerano ya AGOA nae ayaye hagati yuru nari gwiryo soko rusange ry'ibihugu bya Afurika ariho byogira akamaro gusumba mu gihe byo byakunze. Rero nkatangira ko saba nk'uwo mutumire mwatumiye ari muri iryo shyirahamwe ry'abagwiza tunga bo mu Burundi ko bobirabe bagakurikirana neza ibyo ayo masezerano kugira ngo nabo nyine babigire mu ruhara u Burundi nabwo buyasinye. Nicyo nagira shikirize. Murakoze.
Niyo kindi na urakoze.
Yego namwe murakoze cyane.
Imakurata wumvise icyumviro rero cyane iyo kindi.
Yego arakoze, ni icyumviro cyiza cyane bariko baraterera ibyumviro. Nibyo tugiye kubifata tuvige neza hama kandi nta nkeka turishimiye yuko ejo cyangwa hirya y'ejo u Burundi nabwo buzoshobora gusinya ayo masezerano. Aravuze yuko nk'ibihugu byo muri Afurika kugira bishobore guhangana na Amerika ko byokorera hamwe ni icyumviro cyiza cyane. Tugiye kugikorera ko ndetse n'uko cyoshikirizwa abakenyezi gusa mbere kigashyikirizwa n'abadandaza bose kuko turafise urwego rw'abadandaza ngaha Chambre de Commerce twese duhurikiyemo. Icyo cyumviro banterereye nanjye ngiye kugishyikiriza hama tuze tugikorereko.
Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Kuri telefone turi kumwe na Vincent. Vincent we?
Hello.
Wiriwe neza?
Mwiriwe cyane Thomas Kamirindi.
Yego yego, ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo?
Okay, none se waba uri gushima urashima ibyo AGOA yaba yaragezeho kuri iyi saha cyangwa nawe uri mu bemeza yuko ntacyo yari imariye Abanyafurika? Ndagira ngo tugendane neza kugira ngo dushobore kumvikana. Uremeza yuko AGOA ntacyo yari imariye u Rwanda n'u Burundi cyangwa se uremeza yuko hari inyungu twese twari tuyifiteho abaturage bato bato?
Nk'abantu bato bato ntacyo yari ibamariye. Mbere sinovuga na bato bato kuko AGOA yari kugira cyane ikitumariye iyo dushobora kuronka ibintu byinshi tuza turashora muri Amerika. Okay. Ariko rero
yego vise ba wihanganya kubwire
ariko ubu uye nta wovuga ngo AGOA ntacyo yari kutumarira. Ndumva jewe no ku ruhande rwa twebwe atakuntu twakoze ngo turonke ibintu bijya muri Amerika, twebwe natwe ako karusho twari kuronka ntako twabaye tukironka ko ku ruhande rwacu kubera intamba myinshi hari uwamye avuga ibintu by'ama infrastructure ibintu byiki rero ntitwashoboye kubijamwo ariko iyo tugira amahirwe yo kubikoresha ndakeka neza ko byari kutugirira akamaro.
Njoti mwese mwukunda iladio njuhuji Amerika wigana yotu wategulia mwaka kanya wigaru kenga tuwa shimi enjeniyo tukawadushi mekandi na fatuka lala na dofashe kwe giranya wigana ilo mungire amahoro mungoro wa mwiza mwese.